ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya gatatu. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nicyo saha 9. Hari umuntu yamugaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterurwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, uko bukeye kugira ngo asega binjira mu rusengero. Wabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati,
"Nuturabe."
Abashira ku mutima agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubarira ati,
"Nta feza n'izahabu ufise, ariko icyo ufise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke."
Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge byiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arasimba-simba arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubaye ko. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose biruka baje aho bari, bakoranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo batangaye cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati,
"Yemwe bagabo b'Abisirayeli, niki gitumye mutangazwa n'ibi? Muduhangiye amaso iki? Nk'aho ubushobozi bwacu cyangwa kubaha Imana kwacu ari byo byaduhaye kumugendesha. Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya basogokuruza, yashimagije umushumba wayo Yesu, umwe mwebwe mwatanze mukamwihakanira mu maso ya Pilato, amaze kwahukanya urubanza rwo kumurekura. Ariko muho mwihakana uwera kandi umugororotsi, musaba ko babarekurira umwicanyi, wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana imuzura mu bapfuye, natwe turi vyabo navyo gushingira intahe ivyo. Kandi uwo mubona kandi muzi, kuko yize izina ry'uwo, iryo zina ryamuhaye inkomezi. Mbere ukwizera hawe nawe niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bavukanye, ndazi yuko mwabikoze mutabizi, n'ababaganza nabo nuko. Ariko iby'Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bose bitari bwabe, yuko Kristo wayo azobabazwa, ivyo yabishikije ityo. Nuko mwihane, muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagugwe, ibihe vyo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu maso y'Umwami Imana, kugira ngo nayo izotume Kristo yabatoranirijwe kera, niwe Yesu. Ariko ijuru rikwiye kumwakira, gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bishasha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye mu ntango. Mose koko yaravuze ati, "Uhoraho Imana azobahagurukiriza uvugishwa nawe mubi wanya ameze nkanje, uwo muzomwumvire mu byo azobabarira byose. Kandi umuntu wese atazokumvira unavugishwa n'Imana azorandugwa mu bantu." Mbere abavugishwa n'Imana bose, uhereye kuri Samweli n'abamukurikiye, abavuze bose baramenyekanishije iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abavugishwa n'Imana, kandi muri abisezerano Imana yasezeranye na basogokuruza banyu, ibarira Aburahamu iti, "Mu rubyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha." Ni mwebwe Imana yatanguye gutuma kumushumba wayo imaze kumuzura, kugira ngo abahe umugisha, abahindure, umuntu wese ave mu bibi vyiwe.